Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryikoshereza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kane tariki 16 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015. Muri kumwe na Frederic Nkurikije
nanjye Edirwema. Ubu ni Samuel n'igice i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ariko kandi sinoreka kuvuga yuko hariho ibimenyetso byerekana yuko ushobora kubungabana umutekano, na cyane cyane n'ibimenyetso bifatiye ku bihuha bijyanye n'ibigwanisho biba ariko biratangwa.
Uwo ni Gabriel Nizigama, umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi,
avuga ku kibazo cy'umutekano mu gihugu. Inkuru n'izindi tubabateguriye turabibagezaho mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu mujyi wa Durban mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho ibihumbi by'abaturage bakoze urugendo rwamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa abimukira baba muri icyo gihugu. Ubwo bugizi bwa nabi bwaviriyemo abantu batanu gutakaza ubuzima, abandi bakurwa mu byabo. Abantu barenga ibihumbi bine bagaragaye mu mihanda bafite ibyapa byanditseho ko bamaganye urwango abenegihugu bafitiye abanyamahanga. Mu mujyi wa Johannesburg, polisi yarashe ibyuka biryana mu maso ubwo yageragezaga guhangana n'insoresore zageragezaga gusahura amaduka y'abanyamahanga. Ibitero byibasiye abanyamahanga byakoze bwa mbere kubimukira babanya Ethiopia n'abasomalia, ubu bimaze no kugera ku bandi bimukira b'abanyafrika. Mu ijambo yagejeje ku nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu, Perezida Jacob Zuma yamaganye ubwo bwicanyi bwibasiye abanyamahanga, avuga ko buciye ukubiri n'indangagaciro z'igihugu. Zuma yavuze ko yifatanyije mu kababaro n'ababuze ababo. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 nanone higeze kwaduka ubugizi bwa nabi nk'ubu buhitana abagera kuri 60 mu mujyi wa Johannesburg. Abatuye icyo gihugu bavuga ko abimukira baba muri icyo gihugu bigaruriye imirimo y'abakavukire.
Iyi ni inshuro y'ibiganiro hagati y'igihugu cya Iran hamwe n'ibihugu bikomeye byo ku isi byerekeye programu nukleyere y'igihugu cya Iran bizosubira gutangura mu ndwi iza mu gisagara ca Vienna. Ishirahamwe ry'ibihugu vy'i Buraya uyu munsi ku wa kane niho ryatangaza iyo nama itegekanijwe ku magerekezo ya 22 na 23 y'uko kwezi kwa kane. Impande zose ziriko zikorera ku cegeranyo kirimo ingingo zumvikanywe ko mu ntango z'uko kwezi, kugira ngo izo ngingo zizowe ziri mu masezerano ntabanduka imbere y'ikiringo ca nyuma. Izo mpande zose zihaye co kwigenekezo rya 30 y'ukwezi kwa gatandatu. Ivyo bihugu birimo igihugu c'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Urusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu c'Ubudagi bishaka kugihugu ca Irani kigabanya ibikorwa bijanye na programme yacu nucleaire kugira ngo naco gikurwe ko ibihano cafatiwe bigeramiye ubutunzi bwacu. Uyu munsi ku wa kane kandi biro mpuzamakungu jejwe gukurikirana ibigwanisho ruhonya nganda vyatangaje ko vyarangije incuro ya mbere y'ibiganiro vyubaka vyagize n'igihugu ca Irani. Ivyo biro bivuga kandi ko ibindi biganiro bizobandanya muri kazoza kavuba.
Tukivuga kuri Irani, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aratangaza ko imbanziriza mushinga kuri gahunda ya nuclear ya Iran ari ikimenyetso cy'uko icyo gihugu gifite ubushake bwo guhagarika gahunda za nuclear, ngo bikaba ari nayo mpamvu Uburusiya buteganya gukuriraho icyo gihugu ibihano ku ntwaro. Putin yavuze ko igihugu cye cyiteguye kugurisha Iran indege z'intambara. Ibi Putin yabivuze mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu ubwo yakiraga ibibazo by'abaturage. Mu mwaka wa 2007 Uburusiya bwari bwasinyanye amasezerano na Iran ya miliyoni 800 z'amadolari yo kugura intwaro. Ayo masezerano yaje guseswa ubwo umuryango w'abibumbye wafatiraga Iran ibihano. Ministeri y'ububanyi n'amahanga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko kuba Uburusiya bugurisha izo ntwaro kuri Iran bitica amasezerano ariho, ariko ngo ntibyari bikwiye kuba muri iki gihe.
Intumwa ishyiramo impuzamakungu mu gihugu cya Yemen agiye kuva muri ayo mabanga yaramazemo imyaka ine agerageza gufasha icyo gihugu gushikira umugambi w'amahoro yahungabanye kuvaho akajagari ka politiki hamwe n'ingwano vyadukiye. Umuvugizi umunyamabanga mukuru w'ishyiramo impuzamakungu Ban Ki-moon je ku munsi wa gatatu yaratangaje ko iyo ntumwa Jamal Benomar yasavye ko yoshingwa ayandi mabanga abatetsi baserukira ishiramwe muza makungu bavuga kwigeguca Arabi Saudite hamwe ni bihugu byo muri ntara byatangaje ko bitashimishijwe n'utwigoro twiwe mu vyerekere biganiro byo kurondera amahoro utwigoro byo bihugu bivuga ko twananiwe guhagarika ingwano hagati imurwi urwanya ubutetsi ushigikiwe ni igeguca Iran witwa Houthi hamwe n'abashigikiye president Abdi Rabu Mansour Hadi Inama mpuzamakungujeje umutekano yarafashe icyemezo mu ntango zindwi iterakamo impande zose gusubira mu biganiro by'amahoro.
Iyi ni gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose 88.8 n'ibice bitatu FM no ku ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali i Burundi. Mushobora kudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Reka dukomeze amakuru avugwa hirya no hino ku isi cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa kane impunzi z'abarundi mu Rwanda zongiye gutsembera abategetsi b'abarundi ko zidashobora gutaha umutekano utaraboneka mu gihugu. Babwiye bwana Reverien Zigama Sabo guverineri w'intara ya Kirundo ko bagombye kubanza kwaka intwaro imbonera kure. Kuri ubu impunzi z'abarundi zirabarirwa muri mu 600 kandi na nubu imodoka za HCR ngo zikomeje kubatunda zibavana ku mipaka baza mu Rwanda. Eric bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye.
Tubibutse ko muri kamera bandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda izuma bisana ibigoranye gato ariko amakuru turabandanya kuyabashikiriza.
Gusa twabibutsa ko nubwo harimo akabazo technique mushobora kudukurikira mu Rwanda kuri 88.8 n'ibice bitatu FM no ku ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 Freddy ngira ngo ubwo hakiri akabazo technique kuyanyuma twaza kuza gukomeza makuru yacu. Ariko nkuko bizi muri aya makuru twari kuvuga ku bintu bitandukanye, hari kibazo cy'umutekano gikomeje kuvugwa mu Burundi, hari kibazo kize impunzi nazo zikomeje guhunga, ndetse ukabona avugaye na ministri muri aya makuru yacu twari kugira kumuha ijambo kugira ngo atugezeho uko byifashe mu Burundi. Ese mu kiganiro mwagiranye yaba yakubwiye iki mbere yuko abateknisiano barimo kudufasha kugira ngo twongere tugaruke ku buhanga bw'ibyo
muri ico kiganiro mushikanje ajejwe umutekano mu Burundi Nizigama Gabriel yavuze ko umutekano wifashe neza, akabavuga n'ikibazo abantu benshi bagarutse ko bavuga ko ikibazo gitera ingorane z'umutekano gitegwa cyane cyane n'urwaruka ruri mu gambwe uri ku butegetsi. Avuga ko inzego zijeje umutekano arizo zonyene zishobora kugarukana umutekano kandi ko uzogerageza wese kudurubanya umutekano haba ari mbonera kure haba ari indi mirwi bose bazotoregwa ibihano bikomeye.
Urakoze Frederic. Abashinzwe ubuhanga bw'ibyuma batubwiye ko ikibazo twari twagize gikemutse. Twababwiye ko kuri uyu wa kane impunzi z'abarundi mu Rwanda zongiye gutsembera abategetsi b'abarundi ko zidashobora gutaha umutekano utaraboneka i Burundi. Eric bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye kuva i Kigali mu Rwanda.
Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo abategetsi b'u Burundi bayowe na Bwana Edouard Nduwimana ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu baherukaga ibugesera mu Rwanda gushishikariza impunzi z'abarundi gutahuka ariko zirabyanga zikavuga ko nta mutekano zagira zigezeyo. Ni nabyo byabaye rero ubwo Bwana Reverien Zigama Sabo buramatari w'intara ya Kirundo bakomokamo yongeraga kubakangurira gutahuka ku bushake. Yari nabahagarariye amakomine abashinzwe umutekano n'abandi babaciyemo amatsinda maze buri mutegetsi akaganiriza bakomotse mu bwatsi bwe ariko bakomeje kugosorera mu rucaca. Aba baganiraga mu itsinda ry'abakomoka muri komini Busoni.
None mfatufatire ngaho mu 2005 ndi cyabona kivyabaye muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo abantu bari bahunze nkuko nyene none mu nyuma yaho hari cyabaye hari cyabaye
bigere cyose kimwe n'ibi
hari cyabaye hari cyabaye
bijya
n'ibihumbi mu bihumbi 2010 harabaye uruhagarara hari cyabaye
bigeze cyose kimwe n'ibi
nekaroti yage
Nyuma yo kuganirira mu matsinda ijambo ryahawe impunzi ubutumwa bwibanze bwa rugushimira urugwiro bahawe na leta y'u Rwanda no kugaragaza ko ubukangurambaga bw'abategetsi b'abarundi ari amasigara cyicaro
hanyuma gihe cyo mande kuvuga no banza kuko nta manya twari twarose nkumbure ngo tuvuge turi kumwe twese tubyumvikana ko ndabasabye mwanze mushimire na kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mahamashyi menshi murakoze Mwongere muhamashi abayobozi babiwe Muhamashi ningabo zirarazi turarire ngato karyama umukondora zose Nuko murakoze hanyuma iyo kintu nashaka gusikiriza ryo jambo rya nyuma nashaka kwibariza impunzi ko twari twateguwe ko tubwirirwa ijambo hamwe bakabace baducamo imigwi ndega mwumva ibyo bababwiye ku mpande zose mwumva mwabishimye Mbega je babwiye ku mpande zose mwumva ari yo gutaha kuri mu mwavuze umutekano nagira abayobozi bacu babyumve ko nkumbure iri shengero ryanyu ringa ryose ni bose n'abaciyemo ngo bagire ngo ni politiki n'aba nabashyizemo abayobozi b'u Rwanda babyumve twagiye mu migwi nabyo bumvise turabasabye n'abantu b'imfura n'abantu twavukanye turabazi tunabavukanye turazi n'igihugu cyabo kirongowe n'igihugu kigengwa n'amahoro n'umutekano n'ubucamanza bubereye n'ubutungane bubereye ukoze icyaha mu Rwanda arahanwa ukoze ikosa mu Burundi ntahanwa sibyo muhunze
Bwana Reverien Nziga Masaba waruhagarariye leta y'u Burundi yongeye gushimangira ko hari abanyapolitiki b'igihugu cyadatomora ngo avuge bihishe inyuma y'ubu buhunzi kucyabagenza uyu munsi bagisoje kandi ko batazacika intege igihe cyose aba barundi bazaba batarashaka gutaha ariko bakomeza kumushwishuriza
nuko rero twebwe umurimo turawuranguye hasigaye ko mwebwe namwe mwoteri ntambwe nkuko natwe twateye intambwe Kwebwe nitizoreka kuguma tuza igihe cyose azaba hari abarundi bari Rwanda kuko Rwanda nubwo abanyarwanda si ubwo abarundi ndabivuze ndabisubiriye twebwe nagire menyeshe ku mugaragaro bano bayobozi b'u Rwanda yuko intara y'iwacu intara ya Kirundo amahoro n'umutekano bikwiye bihari mu Kirundo asanzwe hari abenegihugu bangana ibihumbi 900 aba bari ngaha batubwiye ko ari ibihumbi 408 nabo n'abanyakirundo ntituzobaheba ariko ntiwokumva ko abantu ibihumbi 900 bari mu ntara batekanye uce wumva ngo abantu ibihumbi 4 nibo bonyine babona umutekano w'intara yacu ko atawuhari ku mutekano w'igihugu cyacu atawuhari
mu kiganiro yahajwe rya Amerika kuri uyu wa gatatu Dawn Limbre Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yageze icyo avuga kuri iki kibazo cy'impunzi.
We are concerned that any incitement of violence that we
Turafise amakenga yuko haba abantu bosha abandi mu byaha by'ubwicanyi, ibyo bigatera ubwoba abanyagihugu kugeza aho bahunga igihugu. Ivyo ni ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashobora kwihanganira. Umuyobozi mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biharanira agateka kazi na muntu amenyesha ko igitigiri c'abantu bamaze guhunga baje mu gihugu cy'u Rwanda kiri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 600 kandi imvo nyamukuru bashikiriza nk'uko abyivugira mu majambo bashikiriza bavuga bati nduguriye twa mugina ivyo vyatewe n'iterabwoba rimaze igihe rigirwa n'imigwi yabitwaje ibigwanisho ndugaye twa mugina ivyo rero ni ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashobora kwihanganira abakozi b'ivyaha bene ivyo ntibazokwigira bahabwa uburenganzira bwo kugendera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukaba twongeye gusaba ko atabwicanye ubugigwa ugutotezanya cyangwa guterana igitsure
non-harassment,
non-intimidation. Bwana Reverien Nziga Masaba gifite ijambo ritanga ihumure ku Barundi imbere y'imbaga ikibisi kinini cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR cyahise kihasesekara cyuzuye izindi mpunzi z'Abarundi nyuma y'akanya gato gihita gisubira ku mpaka w'u Rwanda n'u Burundi gutunda abandi magingo y'impunzi z'Abarundi mu Rwanda zirabarirwa mu bihumbi 600 ziravuga ko zihunga umwuka mu bushobora gukomoka ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi muri uyu mwaka Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
Urakoze Eric tukivuga kandi kuri ico kibazo c'impunzi Perezida Pierre Nkurunziza yanditse ku kibanza cha Facebook ciwe agira ati indwi iheze yose nayi Marie mu ntara ya Kirundo na muyinga kugira ntahure ituma bene wacu bahunga nararonse akanya ko kuganira nabo ico kibazo cega bose mpereye ku bene gihugu bonyene kugira ngo ukuri kuje habona atankeka twari twajanye n'amenyesha makuru batandukanye narabuze imvo nimwe ifaditse yosigura uguhunga kwa barundi muri iki gihe turimo atari ibihuha n'ubeshi bikwiragizwa na maradio amwamwe akorera mu gihugu cacu kuko amaradio niyo nzira ya mbere ibangutse habene gihugu bamenyeramwo ibivugwa mu gihugu inshuro nyinshi narasavye ko bonyereka icemeza canke bakandangira mu mazina umuntu canke akagwi k'abantu bo babatera ubwoba abandi ndabura kubera ibimaramare umwe mwamenyesha makuru twari twajanye yahisemwo gucira hagati urugendo asubira mu ruganda akoreramwo nararindiriye ko yo kwikubita gashi maze iradio akorera ikabeshuza ivyo yari maze iminsi ivuga ndabura haba mu Kirundo canke Muyinga ico namenye nuko abahunga benshi bava mu mice y'abanyagihugu bafise amikoro adashemeye muri bo hariho abamaze kugaruka i Burundi utwo bahawe mu makampi impunzi maze bageze ino i Burundi bagatera intege bene wabo basigaye bati ingo tujane no kubera ivyo byose nafashe ingingo yo gusaba aho abo dukorana ku rwego rw'igihugu canke rw'intara gukora uko bashoboye kose ntihagire umurundi n'umwe asubira guhunga na bagiye bagaruke abarundi bose mu kundi igihugu mu rushirizeho gukora ibi hesha iteka igihugu no kuja mu mirimo yanyu mwirinde ibihuha mukomeze inama z'imitumba zijejwe umutekano zihuriramwo na bose kandi mushimire Imana ku vyiza vyinshi iguma ikorera igihugu cacu c'u Burundi kubamenyesha makuru nivyo ukwishira no kwizana mu gushikiriza ico umuntu agona canke inkuru n'intambwe ntabanduka mu gihugu cose kandi mu gihugu cacu mugabo imbere yo gutangaza inkuru no kurimbura umutima n'ubwenge ku ngaruka yayo ku banyagihugu bene wanyu akaranga kumwuga karaho Imana ihezagire Burundi amashirahamwe amajana atatu yishinze kurwanya ikindi kiringo cha Perezida Nkurunziza yandikiye urwego rw'umutekano mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU asaba kwimbonera kuriza kwa ibigwanisho muri iki gihe cy'amatora ngo huko igisirikare cy'u Burundi cananiwe ivyo byashikirijwe mu kiganiro abarongoye ayo mashirahamwe bahaye amenyesha makuru kuri uyu wa kane n'inkuru ya Tabita Mukamson
mu kiganiro kwa amenyesha makuru kuri uyu wa kane indongozi z'ayo mashirahamwe zerekana ko ibikorwa vy'imbonerakure ari ibikorwa vy'iterabwoba akenshi usanga ari vya gisirikare vitanishimira Imana numwe muri abo
hariho igitero giheruka kuba mu cibitoki ishyirahamwe mpuzamakungu Humanity Watch ryarerekanye neza ku matoza ryakoze yuko imbonerakure zafashije abasirikare n'abapolisi ngaha mu Kirundo abantu indiri ibihumbi bamaze guhunga igihugu cy'u Burundi bavuga yuko ahunze imbonerakure buramatari w'intara ya Bubanza mu kwezi gu yatewe n'imbonerakure yatabawe na komiseri nawe nyene bibanza kumugora ku munsi wa gatandatu igihe umugambwe CNDD-FDD wari kurerekana ubukomeza usigaranye imbonerakure n'aba bari kumwe amajambo bavuze bavuga yuko bazomesa abarundi batayemera ikirigo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu twarazumvise
ayo mashyirahamwe ngo yarituye igisirikare cy'u Burundi ariko ntacyo cyakoze nicyo gituma bashimye kwitura amakungu
nuko inzego z'umutekano n'igisirikare atacyo zishaka gukora cyane zarananye turatangazwa n'ingene urongoye igisirikare cy'u Burundi igisirikare bamwe batubwira yuko ari rubangiranwa kandi ariko tukizi ingene uno munsi cyo nanigwa no kwaka ibigwanisho imbonerakure ku mutumba nimba bitabanani ntavyo bashaka gukora ivyo kuvuga ku majambo ivyo kuvuga ku munwa turavyiyamirije ntidushobora kujya ngaha ngo duhore turindire yuko nambara inkoho nambara umupanga ubanza gukarishwa kugira ngo tuzotera kama
abo barongoye amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike bamenyesha ko ikindi kiringo cha Perezida Nkurunziza gishobora gutuma haba karambaraye Peter Claver Mbonima
Burundi novuga yuko uriko uraja kumanga mu gihe umukuru w'igihugu azovuga yuko azitoza muri icyo gihe je ndakubwiye yuko azoba yuguriye umucano turavye biriko biraba niwo munsi mbere benshi bavuze yuko bazoca baja mu barabara natwebwe amashirahamwe twayivuze yuko umunsi azovuga yuko azitoza yuko ari wo munsi tuzoja mu mabarabara tugahamagara n'abantu bakadukurikira none rero n'icyo gituma mvuga nti Burundi buri kumanga
inumbero yabo rero ngo nuko ishiramwe muza makungu ni byofata ingingo yo kurungika abasirikare mu Burundi kugira bakinge ni yabihonya bwoko mu Burundi na cane cane muri kigihe cy'amatora mwishiramwe muza makungu ni nabo nyene bafata ugwaruka gwimbonera kure nk'akagwe kinkozi zikiwi ico bise milice bagasaba leta y'u Burundi kubaka ibigwanisho no gufata ingingo zo guhana uwo wese azagirwa n'icaha Zeidar Hussein arongoye ugwegurujeje agateka kazi na muntu yo ni yabishikirije igihe yari kwarashikiriza icegeranyo c'urugendo yaramazemwo iminsi mu Burundi
iyo bijya hose amatora ntashobora kuba meza ngo ahumurize bose mu gihe harakagwe gakora amabiki imbonera kure gatera ubwoba gakora tacyo kinona ingorano Burundi bufise muri kino gihe ntawo zigereranya n'izizoza mu gihe ico cuka co haguma ivyako karwe imbonera kure gakora bitegerezwa guhagarara ubunyene ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nibikurikiranira hagufi iterabwoba itegereza guhagarara
including the opposition to threaten violence which in any case can never be justified.
Iryo jambo ryarateye imari zitari zike abanyepolitike hari kuri uyu wa gatatu abatavuga rumwe na leta babona ko imbonera kure zishigikiwe na leta Charles Nditije ari muri iprona itemewe n'ubutegetsi bw'ibujumbura
la violence
ubwizi bwa nabi burahantu hose muvyemera mwabireka buriho mu mvugo muri politike mu vy'ubutunzi ndanezerewe cyane no kubona komiseri mukuru ajejuje gateka kazi na muntu mwishiramwe ONU yabivuze umugwimbonera kure ubeshejweho n'ubutegetsi
ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bo nibemera ko imbonera kure arakagwa ikinkozi zikibi milice Gerard Ndabirabe avugira CNDD-FDD
Nous demandons.
Turasabye nyakubahwa komiseri ajejwe iby'agateka kazi na muntu mushyirahamwe mpuzamakungu ONU gusokora iryo jambo akagwi k'inkozi z'ibibi. Niribereye ndirijanye n'ibihe igihugu kirimo.
Zeidar Hussein ariko we yaciye yishura ko ivyo babifitiye ivyemezo.
Ivyo tuvuze ni ivyo kwizera kandi turavugana na bagenzi bacu bakorera hano mu Burundi ikindi aho duhagaze harizigiwe kandi harasigutse
inama yavuye ihagarikwa idaheze kuko abari baje gushikirizwa icegeranyo nibahurije kuri iryo jambo milice gitirigwa imbonera kure ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tugume kuri icyo kibazo cy'umutekano mugenzi wacu Frederick Nkundikije yakivuganye n'umushikiranganje ajejwe umutekano Gabriel Nizigama uyu mushikiranganje we yemeza ko igihugu gitekanye kandi ko umutekano wifashe neza
nagoma ndabwira yuko umutekano ngaha mu gihugu cacu wifashe neza naho hariho utuntu tumwe tumwe tucamwo twabasuma bashobora kwica canke kwiba ariko igihambaye nuko ababigira abo bose tubafata ariko kandi sinoreka kuvuga yuko hariho ibimenyetso zerekana yuko ashobora kuhungabana umutekano na cane cane n'ibimenyetso bifatiye kubihuha bijanye n'ibigwanisho byo ariko biratangwa reka mbere n'abantu bariko bahamagarira abandi mu migumo ko kuyereza amabara kugira ngo basenyure inzego canke biyamiriza ubutegetsi
hari amakuru yatangajwe avuga ko hari umunyagihugu yobafatanywe ibigwanisho ayo makuru yifashe gute ivyo igwanisho vyangarike
Ego meni vyo ejo mu gatondo ka kare hariho mu quartier ya Mutanganoro umunyagihugu yaravuye muri mu byo bita boîte de nuit hanyuma shitse asanga abantu bariko barakora hanyuma abagiriza yuko ari bamutwaye telefone hanyuma cyayi kubita mu nzu azana inkoho aca ararasa ariko Imana yarakinze ntawe bagemye abanyagihugu baba banyi baciye batabaza igipolisi kiraza kiraza gusaka aho hantu kirasanga inkoho iri mu bwoko bwa Kalashnikov n'ibisaho byazo indwi zuzuye amasase imufatana kandi n'imyambaro itatu y'igisirikare hamwe n'ibibugita bibiri aha rero twagomba dushimira abanyagihugu baho hantu ko baciye batabaza abapolisi kandi twongera dusaba n'abandi yuko boza baratabaza igipolisi aho gusa bajana inkuru ku maradiyo kuko kenshi iyo biciye ku maradio dusanga twebwe atana kimwe dusanga kiriho ati izo nkuru dusanga tarizo
ari amakuru menshi avugwa ku vyerekeye umutekano muke uba utegwa cyane cyane n'imirwi imwe imwe kabashiramwo umurwi urwaruka ruhurikiye umugambo uri ku butegetsi imbonera kure hakaba kandi n'ivyo bigwanisho vyirwa biratogwa mu banyagihugu nkabo aho murashaka kubwira abarundi ko basha gutekanirwa cyane cyane muri iki gihe amatora yegereje
twama tubivuga kandi n'ubu ndabisubiyemo yuko inzego z'umutekano cyane cyane igipolisi cyafashe ingingo zose zikenewe kugira ngo gishobore gukingira umunyagihugu wese n'ibyiwe na cyane cyane kugira ngo gishobore guhagararira umutekano muri ibi bihe turi mu matora. Aha rero twabaremesha abo ba jene ntibashobora kusubirira canke kurengera inzego z'umutekano kandi twabivuze kuva kera n'ingingo nyinshi zarafashwe twebwe turemesha abarundi n'amakungu tubabwira yuko inzego z'umutekano atazokora kugira ngo umutekano ubandanye usasagara mu gihugu cacu.
Umukuru w'ibiro by'ishami mpuzamakungu abijejwe agateka kazi na muntu Zaid Al Hussein yaratangaje ko imbonera kure zishobora kubangamira umutekano mu matora aho mwavuze kwiki.
Namaze kukivuga yuko inzego z'umutekano ziteguye bihagije kugira ngo zihagararire amahoro n'umutekano na cyane cyane kugira ngo aya matora twimirije abe kugira ngo inzego zatowe n'abanyagihugu zisubirizwe biciye muri ibyo by'amatora.
Abitwaje ibigwanisho canke imirwi canke abandi bantu bose baba bafite ibigwanisho muri iki gihe igipolisi canke abajeje umutekano bazoba bamaze kuvyambura iyo mirwi canke abo bantu bose.
Icyo nobabwira nuko ubwa mbere ibyo byo gutanga ibigwanisho ari bihuha. Icya kabiri nuko aha mu gihugu cyacu hariho abantu bagifite ibigwanisho baronse ku mvo zitandukanye mu bihe by'intambara ari nabyo twama tubaka iminsi yose haba igipolisi haba igisirikare reka mbere hariho n'umugwi washyizweho kugira ngo ushobore gukura ibyo bigwanisho mu banyagihugu badafite uburenganzira. Aha rero n'igikorwa cya minsi yose tuzobandanye mwumbure n'uwo bakironke ejo cyangwa hirya y'ejo nawe nyine turiteguriye kuzoka umwaka hanyuma yagomba naho kugikoresha nta mutaru azoduterana inzego z'umutekano zirayakanuye ziri magabo kandi zizomuhagarika.
Abanyagihugu barashaka gutekana ko amatora bazoyajamo neza ataterabwoba atabari ugwara.
Ku bijanye n'umutekano jewe abanyagihugu ndabaremesha ariko nongera nsaba n'abanyagihugu nabo nyine cyane cyane abari mu migambwe canke mu masosiyete sivile yuko bohagarika kuza baratera ubwoba abanyagihugu kuza bari akira imiziri kuzimu y'ihugu cyacu.
Gabriel Nizigama mushikanje Burundi ajejwe umutekano murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe.
Mbere yo gusoza aya makuru reka twongere tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu mujyi wa Durban mu gihugu cya Afurika y'Epfo ibihumbi by'abaturage bakoze urugendo rwamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa abimukira baba muri icyo gihugu. Ubwo bugizi bwa nabi bwaviriyemo abantu batanu gutakaza ubuzima bwabo abandi bakurwa mu byabo.
Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Yemen agiye kuva muri ayo mabanga yaramazemo imyaka ine agerageza gufasha icyo gihugu gushikira umugambi w'amahoro yahungabanye kuvaho akajagari ka politiki hamwe n'ingwano byadukiye.
Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin aratangaza ko imbanziriza mushinga kuri gahunda ya nuclear ya Iran ari ikimenyetso cy'uko icyo gihugu gifite ubushake bwo guhagarika gahunda za nuclear ngo bikaba ari nayo mpamvu Burusiya buteganya gukuriraho icyo gihugu ibihano ku ntwaro.
Iyi ni nshuro ibiganiro hagati y'igihugu cya Iran hamwe n'ibihugu bikomeye byo ku isi byerekeye programme nuclear y'igihugu cya Iran bizosubira gutangura mu ndwi iza mu isagara cya Vienne. Cyoti mwese mu kundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro bateguriye umunsi bigarukinga tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma dufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Monikije
nanje Edel Gwema. Ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza twongere duhure mu gitondo guhera isaa 11 n'igice z'igitondo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.